Ijwi ry'Amerika. Kaze mu biganiro vyacu na makuru tubafitiye kuri isaha mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 kuri micro uri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi.
Nta munyeshuri ashobora gucunda mu ishuri yaraye inzara. Cyo gituma twahagaritse ibyigwa kugira ngo abajejwe kudutunganiriza babanze kudutunganiriza. Iyo nzara iciva ko nta kindi nuko agafashanyo twari dusanzwe turonka kandi kari gategekanijwe ko tukaronka tutashoboye kukaronka mu gihe gikwiriye.
Uyo ni umwe mu banyeshuri bo mu myaka ya mbere muri kaminuza y'u Burundi bahagaritse ibyigwa kuva kuri uyu wa gatanu. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini. Abashikiriza manza mu gihugu c'Ububirigi bagirije ivyaha vy'iterabwoba harimwo kugerageza kugandagura abantu muntu yagerageje guseka n'imodoka abantu bariko barasoma mu kibanza abantu basumiramwo mu gisagara ca Anvers. Igihugu ca Sudani catowe kunganira ubuyobozi bw'urwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe rijejwe kuziririza ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje uno musi wa gatanu ko abandi miliyoni 116 bazocandagurwa indwara y'ubukangwe mu bihugu 13 mu karere ko muri Afurika mu burengero na Afurika yo hagati. Iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turayagaruka ko mu kanya ku buryo bunonosoye mu bume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye abashikiriza amanza mu gihugu c'Ububirigi bagirije umuntu ivyaha vy'iterabwoba harimwo kugerageza kugandagura abantu umuntu yagerageje guseka n'imodoka abantu bari mu kibanza abantu basumiramwo mu gisagara ca Anvers aho ni mu gihugu c'Ububirigi. Uwo muntu w'imyaka 39 afise ubwenegihugu bw'Ubufaransa yamenyekanye ku izina rya Mohamed R yagirijwe ko yagerageje kugandagura abantu akoresheje uburyo bw'iterabwoba hamwe n'ivyaha bifatiye ku gutunga ibigwanisho. Igipolisi catoye imbugita n'inkoho mu modoka yiwe yari yafashe kandi ibintu biyayura umutwe igihe yafatwa ku buryo avuga ko atashoboye kuvugana n'igipolisi gushika umunsi ukurikira. Ubwoko bw'ibiyayura umutwe uwo muntu yari yafashe ntivyatomowe. Amakuru atangazwa n'igipolisi c'Ubufaransa yabwiye itororokanizo ry'Abongereza Reuters ko bishoboka ko uwagirizwa atariko agerageza guseka abantu n'imodoka ko ahubwo yariko agenda cyane n'imodoka kugira yirinde guhagarara kuri bariyeri y'igipolisi kubera yari yafashe ibintu biyayura umutwe. Nta n'umwe yakomeretse igihe imodoka yarimwo yiroha mu bantu bari mu kibanza abantu basumiramwo mu gisagara ca Anvers. Ivyo vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko imodoka yariko igenda cyane yishe abantu bane hafi y'inyubako y'inama nshingamateka mu gisagara ca Londres mu Bwongereza.
I Londres mu Bwongereza nyine polisi yaraye itaye muri yombi abandi bantu babiri mu rwego rwa nketi ku gitero cy'iterabwoba cyeje ubundi kuwa gatatu ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Umuvugizi na kumuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe kurwanya iterabwoba Mark Rowley yavuze ko abantu 9 aribo bose hamwe bamaze gufatwa. Undi umwe yararekuwe by'agateganyo. Umutwe wa leta ya Kiyisilamu watangaje ko ari wo uri inyuma y'iki gitero cyahitanye abantu 4 gikomeretsa abandi 30. Abapfuye n'abakomeretse bose hamwe bakomoka mu bihugu 11 bitandukanye nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Boris Johnson yabitangarije i New York mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Inama rero yarayiyoboye. Kuri we birerekana ko ari isi yose yatewe. Boris Johnson yavuze ko yatangiye ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izindi nshuti z'ibihugu zitandukanye. Ati isi yose ishyize hamwe kugira ngo itsinde abakoze igitero cy'i Londres n'ingengabitekerezo yabo.
Radio ya Amerika Washington DC na muri Afrika. Igihugu cya Sudani cyatowe kunganira ubuyobozi bw'urwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe rijejwe kuziririza ibigwanisho vy'icisha imyuka y'ubumara. Iyo ngingo irateye amakenga abitegereza ibintu bafatira kuri raporo yo mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze yasohowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International yagiriza leta ya Sudani kuba yakoresheje ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu bo mu ntara ya Jabel Mara mu ntara ya Darfur kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'umunani mu mwaka w'2016. Iyo raporo ivuga ko abantu bagera ku 250 harimo abana bashobora kuba bapfuye bahitanywe n'ibitero bikoresheje ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara abandi 100 barakomereka. Mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze ishyirahamwe rijejwe kuziririza ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ryasohoye itangazo rivuga ko iryo shyirahamwe rizi byerekeye raporo y'ishyirahamwe Amnesty International kandi ko rizokwihweza amaraporo n'ayandi makuru yose hari afise akamaro. Maddy Crowther ayoboye ishyirahamwe rijejwe guhanahana amakuru n'ubushakashatsi rikorera mu gisagara cya Londres Waging Peace rigwanya ityozwa ry'agateka ka muntu muri Sudani avuga ko kubona igihugu cya Sudani cyatowe kunganira ubuyobozi bw'ishyirahamwe rijejwe kugwanya ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ari ibintu bityoza agateka kabasinzikajwe n'ibitero bikoresheje ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara amenyesha ko bizogeramira ibikorwa by'iryo shyirahamwe. Yamara mushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu cha Sudan Ibrahim Gandur ari yamize ivyagirizo vyo koreta yiwe igihugu ciwe yakoresheje ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara mu ntara ya Darfur atangaza kwishyirahamwe Amnesty International yasohoye raporo y'ibinyoma.
Muri Somaliland mu majyaruguru ya Somalia leta iratangaza ko izuba ryatsembye umusaruro w'ibihingwa ku rwego rwa 80%. Nkuko Mohamed Al Saleban yabibwiye Ijwi rya Amerika, aya mapfa amaze guhitana abantu bagera kuri 50. Mohamed Al Saleban ni guverineri w'intara ya Togdere ihana imbibi n'igihugu cya Ethiopia. Iyi ntara ituwe n'aborozi bahora bagenda bashakisha aho amatungo yabo yabona ubwatsi bwo kurisha. Bavuga ko ari ubwa mbere mu mateka yabo babonye bene aya mapfa. Uwitwa Jama Handule Yasin w'imyaka 63 y'amavuko yabwiye Ijwi rya Amerika ko yapfushije ihene 280 kubera kubura ubwatsi. Asigaranye ihene 30 zonyine gusa. Mu 2011 Somaliland nabwo yagize amapfa yateye inzara yahitanye abantu 260,000.
Muri Afrika kandi ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje n'umunsi kwa gatanu ko abantu 116,000,000 bazocandagwa indwara y'ubukangwe mu bihugu 13 mu karere ko muri Afrika mu burengero na Afrika yo hagati. Ivyo ni mu mugambi wo kuzimanganya indwara y'ubukangwe mu karere ka Afrika. Uwo mugambi wo gucandaga abana mu karere ko muri Afrika mu burengero na Afrika yo hagati ni umwe mu migambi ikomeye cyane ishyizwe mu bikorwa mu karere ka Afrika, n'umwe mu ngingo zihutirwa zigenewe guhagarika burundu indwara y'ubukangwe muri Afrika. Ivyo bitangazwa n'ishyirahamwe OMS. Uwo mugambi uzotuma abana bose bari munsi y'imyaka 5 mu bihugu 13 bacandagwa kuva ku munsi wa gatandatu. Ivyo bihugu ni Benin, Cameroon, Centrafrique, Chad, Cote d'Ivoire, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria na Sierra Leone. Indwara y'ubukangwe yigeze kuba ikiza ku isi muri iki gihe iracari ingora abahizi mu bihugu 3 no kuvuga Nigeria, Afghanistan na Pakistan. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC muwandanya kudukurikirana kuri FM 94.9, FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda ni FM 104.3, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Turi no kuri FM nako turi kuri internet radio yacu voa.com, Facebook VOA radio yacu, naho mujyeyo murahasanga amakuru n'ibiganiro. Amakuru yo mu biyaga bigari. Urukiko rwa Afrika rw'uburenganzira bwa muntu rwasomye urubanza Kayumba Nyamwasa na bagenzi be 6 barezemo leta y'u Rwanda basabaga ko ruhagarika umugambi wo guhindura itegeko nshinga mu Rwanda. Rwavuze ko ibyo basaba byataye igihe. Ni inkuru ya Pierre Claver, niyo nkuru uri yarusha ku cyicaro cy'urukiko rwa Afrika.
ingingo ya nyuma y'urubanza yerekana ko abantu indwi barongowe na General Kayumba Nyamwasa aribo bitwariye leta y'u Rwanda. Senteri ya Afrika ijeje gateka kazi na muntu ivuga ko bose bahunze igihugu cabo u Rwanda bagahungira muri Afrika y'Epfo. Batanze ibirego vyabo muri sentare itariki 2022 ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2015. Bitwaje basaba ko sentare ya Afrika ijeje gateka kazi na muntu yohagarika umugambi wa leta y'u Rwanda wo guhindura ibwirizwa shingiro. Sentare yavuze ko ingengo cane cane ijana na rimwe y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Rwanda ariyo abo bagabo bavuze ko iteye ingorane. Aba bagabo babwiye sentare ko hamwe iyo ngingo ihinduwe yoho ububasha umukuru w'igihugu ahari Paul Kagame we gusubira kwitoza. Sentare yavuze kandi ko abitwaje babwiye iyo sentare kukwiyamamaza mu gihugu ngo iyo ngingo ihinduke vyakozwe habonyanzwe amategeko akingira agateka kazi na muntu u Rwanda rwateye ku mukono. Ikindi bavuze nuko ngo hari n'abanyagihugu batewe ubwoba ngo batore ego kwibwirizwa shingiro rihindurwa kandi ubwabo batabishaka. Senare yatangaje ko yakiriye ivyo birego vyose kandi ko nuwitwariwe ari we leta y'u Rwanda yagize ica bivuga ko yo nayo leta y'u Rwanda yabwiye sentare nyabona kwitokwakira ivyo birego. Leta y'u Rwanda yavuze kandi ko mu bayitwariye harimwo abagirizwa ivyaha bikomeye harimo ivyaho nyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 gutyo ku birego vyabo atashingiro bifise. Ikindi leta y'u Rwanda yamenyesheje sentare nuko harimwo nabaciriwe imanza bakagirwa n'ivyaha muri sentare ya gisirikare nka General Kayumba Nyamwasa abandi bagacirwa ibihano na sentare za gacaca. Icegeye cutwara sentare yubahiriza agateka kazi na muntu yagize ati sentare yari yiteguriye kumviriza imburano imbere y'uko amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro aba aho hari tariki 17 y'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2015. Ati nico gituma twari twateguye ko urubanza gumvirizwa hagisigaye nk'ukwezi kumwe no kuvuga itariki 25 ukwezi kw'11 umwaka w'2015. Umucamanza Ben Kiyoko yongeye ko ati abitwaje baci basaba sentare kunguruza isango kuko hari abata bafise ibyangombwa bibashikana yarusha muri Tanzania kuburana. Uwo mucamanza Ben Kiyoko yabandanje avuga ko abitwaje atasango yindi bigeze batanga y'imbere yuko amatora y'ibwirizwa shingiro aba. Ati rero kubera izo mvo zose byatumye atangiye ngo ifatwa na sentare imbere yuko amatora aba. Yarangije urubanza avuga ati sentare fashe ngingo ko ivyo abitwaje byose basaba bibaye imfa gusa kuko byataye igihe. Yaba bitwaje canke leta y'u Rwanda yitwariwe nta numwe yari yaserukiwe muri sentare mu yumvirize ngingo ya nyuma y'ubwo rubanza. Sentare iracasigaje izindi manza zitanu zitwariwemo u Rwanda ni mu gihe icyo gihugu kuva itariki imeze ku kwezi kwa gatatu uwo mwaka w'2017 kitakibarizwa mu bihugu byemerera abanyagihugu bavyo canke amashami yigenga kuyitura ku giti cabo. Ivyo vyemejwe na sentare ya Afrika ijeje kubahiriza agateka kazi na muntu inyuma y'umwaka umwe ico gihugu gisinywa amasezerano yatanga ubwo burenganzira. Pye Claver Inkuru yarusha kubw'ijwi rya Amerika.
Claver urakoze nkunganire mbwira abatwumva ko abantu barindwi bari muri urubanza bareze leta y'u Rwanda ari Kayumba Nyamwasa, Kennedy Alfred Nurudine Gihana, Bamporiki Abdallah Saif, Franck Ntwari, Safari Stanley, Dr. Etienne Mutabazi, Epimac Ntamushobora, hanyuma ubaburanira ni Professor Michelo Hansungule wo muri Zambia.
Mu Burundi abanyeshure bo mu myaka ya mbere muri kaminuza bahagaritse ivyigwa kuva kuri uyu wa gatanu. Iyo yegeregere yatewe nuko bamaze amezi atatu bataronka agafashanyo kabo bita bourse mu rurimi rw'Igifaransa. Umenyesha makuru wacu Eroje buri kaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Abanyeshure bahagaritse ivyigwa nabo mu bigo bitanu, bine biri ku mugwa mukuru Bujumbura, ikindi kimwe na co kiri mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu c'u Burundi. Abanyeshure basigura ko ubukene barimwo buvuze uruha kuko mu kiringo c'amezi ashika atatu batanguye ishure bamaze guheza uburyo bwose batekerewe n'imiryango yabo. Bemeza ko ubu batagishoboye kwibeshaho ari naco cabateye guhagarika ivyigwa kugira ngo berekane akababaro kabo. Uno umwe mu baserukira abandi banyeshure:
twafashe ino ngingo
kubera yuko abanyeshuri benshi cyane dusanzwe turi mu myaka ya mbere muri kaminuza y'u Burundi bafise ingorane nyinshi na cyane cyane ingorane bafise ari ingorane y'inzara. Nta munyeshuri ashobora gucunda mu ishuri yaraye inzara. Icyo gituma twahagaritse ibyigwa kugira ngo abajejwe kudutunganiriza babanze kudutunganiriza. Iyo nzara iciva ko nta kindi nuko agafashanyo twari dusanzwe turonka kandi kari gategekanijwe ko tukaronka tutashoboye kukaronka mu gihe gikwiriye bisobanura yuko uburyo twakuye muhira iwacu nibwo twari tugikoresha. Kugira ubu rero bigizaho uburyo bwaheze abanyeshuri bamwe bamwe batanagitonda mu ishuri bivanye nuko bararinzara bararubusa. Mu buzima bugoye rero tubayemo ngaha mu gisagara cha Bujumbura abenshi abanyeshuri benshi biga muri kaminuza y'u Burundi dusanzwe tuva mu ntara za ruguru. Nta hantu dufise dushobora guhitira kugira ngo turonke uburaro. Uburaro nubwo turinda gukota amazu, amazi, kira kitu cyose mu gisagara cha Bujumbura turinda kugitangira amafaranga.
Nabajije umunyeshuri arimo waserukira abandi niba guhagarika ivyigwa ari wo muti.
Yego twe twabihagaritse na cyane cyane kugira ngo twerekane akababaro kacu dufise kugira ngo ubuyobozi bwa kaminuza bujejwe agafashanyo k'abanyeshuri baturinganirize badutorere umuti hakirikare kuko baguma batubwira yuko biri kubiraja mu ngiro amafaranga yacu ngari muri finance bakatubwira ngari muri berbe ariko no munsi byukuri hagezeho natwe tugaragaza akababaro kacu twarengiwe cyane gose.
Muruko kurengerwa abanyeshure bo mu myaka ya mbere ya kaminuza y'u Burundi bemeza ko batazosubira mu ishure gushika baronkejwe gafashanyo kabo.
Twebwe kano kababaro kacu turimo twagatanguye uno munsi kuno munsi wa gatanu tuzolindira igihe cyose bazodutunganiriza. Niba tadutunganiriza hakiri kare tuzobandanya kuko nta muntu ashobora kuzinduka mu ishuri yarayinzara. Na kare bacu mugani mu kirundi ngo urarana inzara ukazindukana inziko. Turasabye ubuyobozi bwa kaminuza bujejwe gutunganiriza abanyeshuri na cyane cyane ku kibazo kijanye n'agafashanyo ka yuko bo bikora mu maguru masha kugira ngo abanyeshuri bo mu wa mbere bose twahagaritse ibyiguro munsi twongere gusubira ku mirimo ya buri munsi.
Umuyobozi ajejwe ibikorwa muri kaminuza y'u Burundi arahumuriza abanyeshuri ko agafashanyo kabo gashobora kuba kabonetse ku munsi wa mbere cyangwa wa kabiri w'indwiza. Anatole Nzinahora yabwijwe ijya Amerika ko kuri uyu wa gatanu mu gitondo amafaranga yamaze gushika ku makonti ya posita y'igihugu abanyeshuri basanzwe bahemberwamo. Hagataho kuri uyu wa gatanu abanyeshuri 170 baserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi nyene bandikiye ikete President Nkurunziza bamusaba gusokora ingingo nshasha itegekanya itangwa ry'agafashanyo ka bourse nk'ingwate izorihwa. Abanyeshuri bamwandikiye ko iyo ngingo idahagaritswe abanyeshuri bose ba kaminuza y'u Burundi bazoja muri yageregere yo guhagarika ivyigwa kuva ku itariki ya gatanu ukwezi kwa kane kubuza. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Tuve ibujumbura tujye i Kigali mu mihango yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya igituntu. Eric Bagiruwusa yakurikiye iyi mihango.
N'umunsi wagaragaye huhamya kubarwaye igituntu bakagikira bahumuriza bakikirwaye. Bwa Ernest Munezero n'umusore uvuga ko yarwaye igituntu ku mwuzo wa mbere atazi icyarwaye.
Njya kumenya igituntu kuri njyewe natangiye mbona ibimenyetso nari umusore ufite ibiro 72. Ibiro bigenda bitakara umunsi ku munsi gera ubwo nari nsigaranye ibiro 62 mu gihe kingana nk'ukwezi nari ndwaye ntaramenye icyo ndwaye.
Imwe mu mbogamizi uyu musore avuga ko yahuraga nazo kandi n'ubuzi gikomereye abarwaye igituntu n'akato kadashira kubagize umuryango n'abaturanyi.
Nabibonye rimwe umuturanyi wanjye yapfushije umwana ngiyeyo mbona abantu batangiye kumpunga kubera yuko bamenye yuko nanduye igituntu. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko igituntu ntawe kitageraho abana batoya kibageraho kuko njye nabonye umwana w'umwaka twasangiye imiti muri icyo gihe cy'amezi atandatu yose nayinyweye.
Uyu munsi mpuzamahanga isi yose irwanya igituntu usanze mu Rwanda imibare igaragaza ko umuvuduko w'igituntu ugenda ugabanuka. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko umwaka ushize wa 2016 abantu 56 ku 100,000 aribo bari barwaye igituntu, ni ukuvuga abasaga 600,000 kandi ko 45% byaba ari urubyiruko. Iyi ni imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kivuga ko igabanuka gifatiye ku yariho mu mwaka w'2000. RBC iravuga ko abanyarwanda basaga 130% bari barwaye igituntu. Iravuga kandi ko mu 2014 abarwayi b'igituntu bari kuri 86% bihumbi jana naho mu bihumbi 215 ho bari kuri 63 ku bihumbi jana. Imibare y'abarwaye igituntu ihagaze ityo mu gihabo gihitana nabo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kivuga ko ari bake. Kirabarura ko byibura 90% bivuza bagakira naho 8% bagapfa. Abashinzwe inzego z'ubuzima bakavuga ko nubwo imibare ihagaze ityo bagikeneye gukaza ingamba kandi n'abarwayi bagakangukira kwivuriza ku gihe. Dr. Patrick Migamba kuri ishami rishinzwe kurwanya igituntu mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC.
Bigenda bigabanuka buri mwaka ariko turacyakeneye gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo tugabanye izo mpfu nuko abantu baza kwivuza kirikare atangira imiti kirikare. Iyo miti igituntu ni imiti ifite imbaraga cyane, nibuje kwivuza urembye cyane utagifite ubushobozi kandi udashobora no kubona indyo yuzuye buri gihe hari igihe bikunanira na benshi nibo bikunda guhitana.
Iyi ni intambwe abahagarara ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu Rwanda rishima ariko rigasaba ubutegetsi gukomeza gushyiraho ingamba zitajegajega mu kurwanya igituntu. Bwana Orushaho uri uhagarariye OMS mu Rwanda yibukije ko 10% by'indwara n'ibyorezo bihitana ubuzima bw'abantu n'igituntu kiri kuri urwo rutonde. Yibukije kandi ko mu bihugu 30 ku isi bigaragaramo indwara y'igituntu, 16 biri ku mugabane wa Afurika n'u Rwanda rurimo, bityo ku Rwanda rutagomba kwirara. Ku kijyanye n'akato kakigaragara ku barwaye igituntu, ababishinzwe ngo baravuga ko nta bundi buryo bwo kukivura cyane igituntu cy'igikatu. Basobanura ko bifasha urwaye kandi bikarinda kuba yakwanduza n'abandi bagahitamo kumushyira mu buzima bwawe nyine.
Amezi 6 ya mbere byabaga ngombwa ko bagutera urushinge buri munsi. None tukibaza turamutse tubikoze umurwayi aza akagenda no kumukurikirana neza nago byatworohera. None byiza nuko tubanze tubashire hariya nibura y'amezi 3 tubaha imiti hanyuma tunabapime buri kwezi dusanze yuko batagifite igituntu cy'igikatu. Donc nuko agomba gukomeza imiti amezi 12 cyangwa se amezi 8, ariko nibura tuvuge uyu muntu reka tumureke asubire afata imiti tubasubiza mu ngo zabo. None bakomeza gufata imiti ku ivuriro ariko bakaza buri munsi. Yari n'ubundi buryo kugira ngo tudakomeza gukwirakwiza.
Kuri iki gitunu cy'igikatu byibura mu mwaka hagaragara abarwayi bari hagati ya 80 na 90. Ubushakashatsi buheruka bugaragaza ko hari abarwayi 103 muri miliyoni 12 zituye u Rwanda, kandi nabwo bavuye ku barwayi 200 bo mu 2025. Kugeza ubu Rwanda rufite ahantu habiri rushyira abarwayi b'igitunu cy'igikatu, ku bitaro bya Kabutare mu majyepfo y'u Rwanda na Kibagabaga mu mujyi wa Kigali. Mibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo mu 2023 igaragaza ko ku isi hose abagera kuri 9 million bandura igituntu, kandi ko abatari munsi ya 2 million kibahitana. OMS gahera ishishikariza buri rwego bireba gufata ingamba. Intumbero ya Leta y'u Rwanda ntakikomye mu nkokora nuko mu 2030 yifuza kuzaba yaragabanije umubare w'abarwayi b'igituntu ku kigero cyo hasi gishoboka. Twese hamwe duhashye igituntu niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Muri umwanya naho tugiye kubashikiriza ivyerekeye inkino zizoba mu mpera z'indwi mu Burundi no mu Rwanda. Muri indwi mu Burundi hatanguye ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu. Umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye ico gikombe, akaba turi kumwe ku telefone. Evariste wiriwe?
Ndabumva neza Fide.
Watubwira uko ico gikombe kiriko kiragenda?
Ico gikombe gihiganirwa n'imigwi 58 ni igikombe cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ihiganwa ritegurwa misiyo yose yahimirije munsi igenekezo ya mbere ukwezi kwa gatanu, aho abarundi n'amakungu bahimbaza umunsi mukuru w'abakozi. Uno munsi rero ku munsi wa gatanu iryo higanwa ryatanguye, ahantu babwira yuko inkino zitanu zizazamenyekanye ingene imigwi yatsindanye. Ariko rero hari inkino zibiri zateza kubera i Bujumbura zitabaye kubera imvura yaguye ari nyinshi. Ni ukuvuga muri iryo higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu utsinzwe ahita avamo.
Uretse icyo gikombe hari izindi nkino zoba zitegekanijwe mu mpera z'iyindwi, haba i Bujumbura cyangwa hagati mu gihugu, ubona ushobora kuvuga ko?
Egome izi nkino z'igikombe cy'umukuru w'igihugu zatanguye no munsi zosura zibe n'ejo kuwa gatandatu zongere zibe no ku munsi w'Imana. Ni ukuvuga amahiganwa yose, ryaba ihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere cyangwa mu cyicaro cya kabiri ryahagaze. Ayo mahiganwa yabaye arahagarara kugira ngo babanze bakinire igikombe cy'umukuru w'igihugu iryo higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ririmo imigwi yabiyo mu cicaro ca mbere mu cicaro ca kabiri canke mu cicaro ca gatatu ahantu babwira yuko umugwi userukira igihugu w'u Burundi intamba mu rugamba bitekanijwe yuko uzofata urugendo ku munsi w'ejo ugana igihugu cya Tanzania aho uzobwiye gukina urukino rwa kivandimwe urukino ruja ku rutonde rwa za nkino za FIFA zituma rero utsinze urwo rukino ahabwa ikibanza ibyo bita classement FIFA mu Gifaransa.
Urakoze Evariste, tuzokurikirana rero amakuru y'ico gikombe mu kizoba kiriko kiraba. Tubaze ubundaho tuje kubitira mu Rwanda, tubaze Thomas Kamirindi uko ashobora kutubwira kuvyerekeye inkino mu Rwanda, aciye kumumenyesha makuru wacu Jean-Claude.
Nibyo Fidiri, urakoze Jean-Claude we.
Ndabumva neza Toma.
Niko, hari umukino wa mbere mu birarane bya shampiyona y'umupira w'amaguru muri iyi weekend mu Rwanda.
Nibyo koko, ni umukino ukomeye uzahuza ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya AS Kigali, ukazabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ni umukino uzaba ari ishiraniro kubera yuko ikipe ya Rayon Sports ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere n'amanota 46 muri shampiyona, ikaba AS Kigali nayo iri ku mwanya wa kane ariko ifite amanota 40, bivuze ngo AS Kigali ishoboye kwitwara neza igatsinda umukino, yaba izamutseho gato ikagabanya ikinyuranyo, ariko nanone iramutse butsinzwe yaba bishimangiye ko Rayon Sports yaba ibutanga umwitangirizwa, bibutsa ko Rayon Sports ariyo ya mbere n'amanota 46 mu mikino 18 imaze gukina, ATRFC ikurikirana n'amanota 41, Police FC ya gatatu n'amanota 40, AS Kigali nyine izakina Rayon Sports ejo kuwa gatandatu kuri stade ya Kigali ni ya kane ifite amanota nayo 40, bivuze ngo ni umukino utazaba woroshye.
Hagati aho ariko usibye uwo mukino umwe, hari indi y'ibirarane nayo. Ni iyihe izakinwa ryari?
Bavuga ko ibirarane urebye ikipe ya Rayon Sports niyo yagiye igira ibirarane byinshi, cyane cyane ko yo ariyo isigaye mu marushanwa ya Afurika. Uziko mu makipe abiri ahagarariye u Rwanda mu mikino ihuza amakilabu muri Afurika, APRFC yo yarangije kuvamo yari muri Champions League, Rayon Sports iri mu marushanwa y'igikombe cya Coupe de la Confederation, ikaba igihanyanyaza cyane cyane ko itegereje kuzahura n'ikipe yitwa Rivers United yo muri Nigeria. Niyo mpamvu ibirarane bya Rayon Sports byagiye byiyongera. Ubu ikirarane cya mbere yaragishinye n'ikipe ya Bugesera, ejo izakina icya kabiri n'ikipe ya AS Kigali, ariko mu cyumweru gitaha ikaba igomba guhura nayo n'ikipe ya Sunrise, umukino nawo utaza woroshye, kikaba ari ikirarane rero kigira gatatu kuri Rayon Sports, ari nacyo cya nyuma mu birarane biteganyijwe. Bivuze ngo Rayon Sports ishobora kwitwara neza birarane bisigaye ko ari bibiri, ishobora no gutangira gukabakaba ku gikombe cya shampiyona cy'umwaka.
Hanyuma mu magambo make cyane mu masogonda nka 30, Perezida wa Ferwafa Nzamwita Vincent de Gaulle yasabye imbabazi. Yazisabye nde, yazisabiye iki?
Nibyo koko, uyu muyobozi w'ishyirahamwe Ferwafa mu minsi ishize kwa kabiri yari yatangaje mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru avuga ati igikombe cya Afurika u Rwanda rugomba guseruka mu gikombe cya Afurika ku nshuro ya mbere gitozwa n'umutoza mushyashya nguyu Umudage Antoine Hey, ariko akibagiza yuko ikipe y'igihugu Amavubi igeze kwitwara neza ikajya mu gikombe cya Afurika muri Tunisia muri 2004. Icyo gihe byahise birakaza abakinnyi bari bagize ikipe y'igihugu icyo gihe, kuko we icyo gihe atangaza ibyo yaravuze ati ikipe y'igihugu y'u Rwanda ntabwo izajya muri kane, kuko muri 2004 abagiye bari abakinnyi b'abanyamahanga. Ibiro byarakaje abakinnyi bari baserutse icyo gihe barimo Bakarekezi Olivier, Bandikumana Amadi Katauti ndetse n'abagenzi irembo na buke bavuga ko ayari amakosa akomeye ku muyobozi, ahubwo ko ashobora asabwa kwegura. Ariko rero ku munsi w'ejo uyu muyobozi Nzamwita de Gaulle yaravuze ati kubanyumvise n'abisabye imbabazi, cyane cyane ko n'ururimi nakoresha ari rwo rw'Ikinyarwanda ntarwumva neza ntarumetiriza neza, bishobora kuba ari ururimi rwanyereye. Toma Kamirindi.
Jean Claude, urakoze. Ubwo rero nyine mu magambo make imbabazi yazisabye Abanyarwanda muri rusange by'umwihariko n'ikipe y'umupira w'amaguru. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Amakuru n'ibiganiro twari twateguriye kuri iyi saha rero bigarukiye ngaha. Tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Kuri mikoro mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi, hanyuma ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Kimenyi Innocent. Mugire umugoroba mwiza.